Ayo mashira hamwe ni Parfem gishinze guhamagarira Barundi guhindura ingendo n'ivyiyumviro kugira bashike kwiterambere rirama hamwe na JCB rihurikiyemwo abanyamategeko ba Katolika mu Burundi mwikete ryanditswe n'umushikiriza manza kizigenza wa Republika kwa 25 ku kwezi Valentin Bagorikunda amenyesha ko bitakiri ngombwa kwa ayo mashira hamwe akurikiranwa n'ubutungane inopportunité de poursuite mu Gifaransa umushikiriza manza kizigenza wa Republika kandi yaciye yandikira amabanki n'andi mashira hamwe yuko gurana na ayabwira ko ingingo yo guhagarika amakonte yayo mashira hamwe abiri itakiri mu ngiro umukuru w'ishira hamwe Parsem Faustin Dikuman avuga ko ingingo yayakiranya kamwemwe
njewe no vuga yuko arakanya muneza gafatiye kuki kubona igihugu cy'u Burundi mana kiri mu ngorane nkizi za politike cyarijana n'iby'umutekano cyarijana n'iby'ubutunzi n'imibano kubona dusiye kuronka akaryo ko gutaga ubutumwa natwe bushobora kumurikira Burundi ubutumwa ushobora gutuma duterera kugira igihugu gisubire mu nzira nziza nko twamitubikora cyane parsemere na kanyamuneza tumva ibishikizwa unyi ku radio kubona hashobye gusubira kuboneka ijwi rya parsem ribyira abanyagihugu mu gihugu bikabamurikira ku bintu bimwe bimwe twe na kanyamuneza
umukuru w'ishyira hamwe Parsem arashimira ubutungane bwumvirije dosiye y'ishyira hamwe giwe akabusaba kwirinda gufata amadosiye mu kivunga
urabona ya madosiye nkayo afatira mu kivunga ngo dosiye ngirwa abana banaba mu bintu bijanye n'icaha nk'uwese arabamanza ati uruhara rwawe n'uruwe twita ko turi mu ntwaro rusange kubimeza gushikiza icyumvira cyaho umuntu ahagaze ibyo si byazira ndashira kuba ipotiranje idahura niya naka ridahura niwe uri ku butegetsi ibyo ni ibintu dufigomba nafite ni uburenganzira mugabo ande uri byo penalty umuruti uwo muntu wasafashe nishe n'icyo kimafashe mbomoye ni kihe cyo kwa twashaka gutera intego ubutungane bwo bumenya yibuko mu kugira igihugu cy'u Burundi gisubire mu nzira nziza uruhara rwabwo burahambaye ubutungane gutegeza ku butungane bwigenga bwuzuriza abantu ushira kuba arbitre uko muri politique abantu kurenganyana muri politike biramaho mugabo gihatari ubutungane rero ushaka kuza burarenganura abantu bukingira abantu kugira amategeko yubahirizwe ni ngora
Faustin Dikumana yibutsa ko uruhara rw'amashyira hamwe yigenga ari ntangere mu guhanira inyungu z'abanyagihugu nubwo bafise abashinga amateka bitoreye ariko amashyira hamwe yigenga nayo yavunira kagohe kwirinda gukoreshwa n'abanyepolitike abajijwe kwishyira hamwe Parsem ryuguruwe kugira ngo rikorere mu kwaha k'ubutegetsi Faustin Dikumana yishyuriye bikurikira ababyibaza
jewe ngira cyo nicho nagatwe ngire y'abarundi ubunyu kubera ingorane y'ubucaciyemwo kumbura ingorane zivishije benshi umwizero waragabanutse abantu bafatira kucoroshe ntabenda gutohoza byinshi iki kibaye cyaba mu gicagenzu kuje nagira nabahumuriza novuga yuko jewe nabahumuriza cyangwa parasemeri guma giharanira inyungu z'abarundi bose n'iyo ndicumi intwaro zamyeho ziguma zihinduka hakazi zindi twebwe turi abantu baharanira inyungu z'abarundi bose ijanye parasemi nshobora kuduhuka ku vyiyumviro riharanira bihagaze ku ntwaro ibereye rusangi muzovyumva ko ndyo bizokiza iki gihugu jewe rese no kuvuga ngo uruvango jeshiranye parasemi ngo Faustin Dikumana ngo napfundikiwe ngo nabantu ngo nibishoboka ivyo ndabisubiyemo ntibishoboka ndabivuze gatatu ntibishoboka
mu mezi ya 11 na 12 umwaka w'ibihumbi 2015 amashyira hamwe yigenga 13 yari yafatiwe ingingo yo kwankirwa gukorera ku butaka bw'u Burundi iby'agateganyo ubushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu bwari bwayagirije ko yafatikanije n'abateguye imyiyerekano yo kuyamiriza ikiringo cya gatatu cya president Nkurunziza leta y'isimigumuko hamwe n'abashatse guhirika ubutegetsi kuri aya mashyira hamwe 13 ayabiri ni yabaye aya mbere mu gusubira kwemererwa gukora aya mashyira hamwe yuguruwe mu gihe mu kwezi guheze hasubira kwemererwa gukora amaradiyo abiri kuri 6 yari yugawe kuva mu kwezi kwa 5 umwaka uheze aho haba gushaka guhirika ubutegetsi imwe muri ayo maradiyo ariyo radio Isanganiro nayo ne yari ifite dosiye mu butungane aya mashyira hamwe yuguruwe kandi inyuma yaho ubutungane bukuri imitahe ku banyepolitike n'abakuru b'amashyira hamwe yigenga 15 kubarenga 40 barondezwa imitahe mpuzamakungu mu bakuwe ku imitahe harimo Leonard Nyangoma umukuru w'unanise na Red uyu yavuze ko leta ishaka guhuma amaso amakungu kuko iyo mitahe yafuswe mu gihe Burundi bwari bwimirije kugenderwa n'umunyamabanga mukuru w'ishyira hamwe mpuzamakungu Ban Ki-moon Eloge Burikaneza Bujumbura ijwi rya Amerika.